bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi biradiyo ijwi rya Amerika risamirane Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe, zimwe mu ngingo y'ivyo ndabafitiye muri kwano kanyu.
Uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi, niko ivyaha bigomba kuba sophisticated. Hari abantu usanga bafungiwe ivyaha bitari kuba vyarabaye muri iyo myaka, mugabo ubuye bisigaye bibaka. Kuko kera abantu bafungirwa inka, kwiba inka canke ibitoke.
Uyu ni Jean-Baptiste Baribonekeza, aramutswa umugwi w'igihugu c'u Burundi wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide H, asigura igituma ubusho butandukanye Burundi busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi bw'abapfungwa.
Umuntu afatanywe gitoki akaca afatwa kimwe n'umuntu mugishye uwundi, bose bagafungirwa ngaho bakamara iyo imyaka. Umva ibyo ubwo bwaha buto buto bukwiye gukosorwa.
Unawe ni Jean-Pierre Ninteretse, umukuru w'ishamwe AVDP riharanira agateka k'abapfungwa. We asobanura bimwe mu bikwiye gukogwa kugira ngo ubwo bwinshi bw'abapfungwa mu Burundi bugabanuke. Iyo nkuru co kime nijanye n'abanyagihugu mu masite abateshejwe izabo mu ntara ya Cibitoke bafise ingorane zijanye no kwivuza kwera mikoro make. Turazigaruka ko handi hato. Ariko imbere yayo makuru yo mu ntara no makambi, mbanze ndababwire muri make ko intumwa ya ONU mu biganiro hagati y'imigwi ibiri aranira ubutegetsi muri Libya ivuga ko ivyo biganiro vyo guhinyanyura amasezerano azoshikana ico gihugu ku ntwaro mfata kibanza vyateye intambwe ziboneka. Gassen Salame avuga ko indwi bari bamaze mu biganiro itunyize ku mugwa mukuru wa Tunisia yatumye bumvikana ku bintu bikomeye bitari bike vyo hindugwa kugira ngo amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2015 muri Maroc agire ico ahinduye ku ruhagarara rwa politike muri Libya. Impande zibiri zishamiranye muri Libya zizosubira kuganira mu ndwiza kugira ngo babandanye kwiga ivyo batumvikana ko ivyo iyo ntumwa ya ONU yabitangarije amenyeshamakuru kuru no w'Imana. Libya ni igihugu catanguye gutabagurika kuvaho intwaro ya Muammar Gaddafi senyuriwe mu mwaka wa 2011. Amasezerano muri Maroc ashigikiwe na ONU yashitse kwishingwa rya leta y'ubumwe, ariko iyo leta gushika ubu ntirashobora kugira ububasha ku gihugu cose. Umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiislamu uremanga ko ari wo wakoze igisa n'igitero c'iterabwoba aho abagore babiri bishwe bacumiswe imbugita ku gituro c'agari ya moshi mu gisagara ca Marseille mu Bufaransa kuno wa Mungu. Ivyo uwo muhari wabitangaje ubicishije ku rubuga rwawo ngurukana bumenyi rwa internet utangira kwa makuru. Abategetsi b'Ufaransa bavuga ko umugabo yakoze ubwo bwicanyi yasemera avuga ngo Allah Akbar, bisigura ngo Imana ni nkuru, imbere y'uko araswa kicwa n'abasirikare Faransa yabuwo yagavye ico gitero canke abo cahitanye nta myidondoro yabo yatanzwe. Igipolisi cyo muri Canada cyarafashe umugabo afise amamuko muri Somalia yagonze umupolisi n'imodoka hanze y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara cya Edmonton na HDG acaja kumucumagudira imbugita imbere y'uko ahunga. Umugabo nyene mu nyuma akoresheje indi modoka yaciye agonga abantu bane bariko bagenda n'amaguru mu gihe igipolisi cyariko kiramwiruka inyuma ku munsi wa gatandatu. Abo bagonzwe uko ari batanu bari mu bitaro kandi uko bamerewe ntikwarashobora kumenyeshwa. Igipolisi cyo muri Canada cavuze ko uwo munyasomalia yariko asaba ubuhungiro aho muri Canada, kivuga kandi ko mu mwaka wa 2015 yababajijwe n'igipolisi aho camwikeka ko agendera ku vyumviro vy'umuhari wa leta ya Kiislamu, ariko mu nyuma yahavuye arekugwa. Abategetsi bo muri Canada bavuga ko bisa nuko iki gitero yagikoze ku gatwe kiwe atamuhari yegamiye. Bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabipfurize indwi nziza. Iradiyo mukunda mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, ko ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muratwumva kuri iyo FM nyene. Mu Rwanda twumvikanira ku 104 n'ibice 3 ku murongo wa FM. Ikaze ni gwanyu. Ahandi mushobora kumva iganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ari wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Ijwi rya Amerika riri no kuri Facebook, adresi yacu ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabaheye ikaze ibitigiri by'abanyororo mu Burundi n'umurengera amatohoza yakuzwe n'amashiramwe haranira gateka k'abapfungwa n'umugwi igihugu wigenga ujejwe gateka kazi na muntu Senide H avuga ko ubu amabohero mu Burundi arimo ibice 250% amenyesha makuru ijwi rya Amerika irojo birikanize Bujumbura ino nkuru ya icija nino
Amatohoza akozwe n'umugwi igihugu wigenga ujeje wagataye akazi na muntu CNDH yerekana kubu abafungwa mu gihugu cyose barenga 9,300 mu gihe amabohero afise ubushobozi bwo kwakira abatarenga 3,750 no kuvuga ku kibanza cyagenewe umunyoro rumwe ubu kirimo n'imiburi batatu umuntu afatiye ku ijana amabohero arimo ibice 250% by'abantu Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH yemeza ko ibitigiri bimaze igihe biri hejuru
ufite abantu bashika 1,910 bafunzwe icyo gihe cyahindutse cyane muri imyaka ibiri bagenda bahinduka bava hagati ya 8,000 gushaka ku 10,000
baribonekeza atangaza imwe mu mvo zituma ibyo bitigiri bigwira
amaprizo y'igihugu arashaje ubwiye nka prison Gitega ngo ziri mu zatanguye usanga zubatswe mu myaka ya 1927 kuvuga prison imaze imyaka ishika 1890 ibiri kirasaza ico gihe abarundi nibaza ko batashika 4,000,000 uko rero igitigiri cy'abantu biyongera mu gihugu niko n'igitigiri cy'abashobora kuba gukora icyahanyuma bagafatwa kiyongera uko kandi dutera imbere mu buryo bw'amatelefone bw'imiduga bw'amashuri n'ibindi niko ibyaha bigomba kuba sophistique hariho abantu usanga bafungiye ibyaha bitari kuba byarabaye muri iyo myaka mugabo uyu bisigaye yibaka kuko kera abantu bafungirwa inka kwiba inka canke ibitoke
abafungirwa ibyo byaha bito bito n'ishyirahamwe ya VDP rihani hagati y'abafunzwe risaba ko bagabanuka Jean Pierre Ninterese n'umukuru waryo
Icyo dusaba nuko duhereye kuri urya ariko aratohoza urubanza hariyo ibintu bitabikwiye ko umunyororo bafata umuntu bakamutwara kumupfunga kuko umunyororo si ukiza mugabo nk'umuntu afatanywe igitoke akacha afatwa kimwe n'umuntu yishye umuntu yishye uwundi bose bagafungwa ngaho bakamarayo imyaka na mirere bari ngaho atakibagira umva ibyo ubwo bwaha butobuto bukuye gukosorwa hakirikare kuko umunyoro n'ubugenda gukosora uwo muntu afite icyaki nini yakoze aho nkacha nsaba aba bantu bajejwe ubutunganire procureur iyo bashiriye abantu barabe kwa bantu reruma baba bakuye kuca bajanwa mu munyororo cyanke bakaraba ko icyo kintu bagirizwa kintu bashobora gukorera mu kibano bari hafi ntibagende kuzuza amabohero gusa
ikiciyumviro baribonekeza gishimangira
CNDH nishobora gusaba leta ngo yubake ayandi maprizo icyo tubasaba nuko umuntu ufungwa byo bagake hariho ingingo ivuga yuko la liberté et la règle la détention et l'exception exemple amutanga ni ruyigi abantu bafungiweyo twasanze abashika icya gatatu cyafungiye mu ruyigi ubu wimenga abantu bafungiye n'5 hafi turafise amadosiye bashika 100 barenga bari bakwiye kurekurwa ku ngingo y'ubutungane kubera ko ibyabagirizwa ari bito bito canke naho bashobora gukurikiranwa bataha canke bakwije cyaka ne cy'umunyororo kandi bifashe neza ushobora kubaha liberté conditionnelle bwa muri usanga kuvuga uti abantu nta byaha bikaze cyane birimo boreko ariko kandi n'ubukene muri rusange bw'igihugu nk'imakamba na cankuzo nibaza ko amazi gihe kirekire abantu umutungane basaba ko baha uburyo bwo gufungira abantu hariya aye batarize kubajana mu rumonge canke mu ruyigi ariko ugasanga uburyo ntibwakurikiye
mu kurindira ko ubwo buryo bukurikira ubushikanganje bw'ubutungane buramaze gufata ingingo mu minsi heze umushikanganje Melorantine Kanyana yazibwiye abashinga amateka
abantu bafungwa bazira ubusa twaratoye amastrategi adasanzwe ari umugwi w'amaho uko cyikuba cyukuraba mbega adakakwafunzwe afungiwe yategerezwa gufungwa uwo mugwi waratugiriye icegeranyo kihambaye cyane cyadutumije dufata n'izindi ngingo z'akamaro baratweretse bati twaragiye turagira inama mu mwiherero abacyamanza n'abashyikiriza amanza twese twahapfuye dufashe amangajima umwe wese ku rwego rwiwe duca turafata ingingo duti ubunya procureur azokwama aca ku ibohero afungiyemo abantu iminsi yose rimwe ku ndwi yumviriza abo bantu
izo ngingo zifashwe hageze ibice 59% kw'ijana by'abafungwa bari mu mabohero ariko ntibarengutswe imbere y'umucamanza eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
harakenuye eroje by'abafungwa rero tubibandanize mu gihugu cy'u Rwanda aho ivyigwa vyerekana yuko mu bigongorora muco atamategeko akingira neza atamategeko akingira neza abafatwa n'abafungirwa muri ivyo bigo ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi Kigali Assumpta mwiriwe Uri kuraca iryanino ino nkuru ubwo bushakashatsi bwasotse ryari bukogwa nabande hama muri make buvugwamwe ibiki
Ya urakoze Diane ubushakashatsi bwasotse kwa gatano hanyuma bwasohowe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu magambo yahinnye gridi ubwo bushakashatsi bwari bwakozwe ku burenganzira bw'abana bureba uburyo abana mu Rwanda hari abana bagenda bata amashuri bureba uburyo abana bagenda bakoreshwa imirimo ivunanye ariko noneho gihe icyo nshaka gukora uyu munsi ni uburyo ubwo bushakashatsi bwerekanye ko abana bamwe b'inzererezi bakunze gufatirwa mu mihanda mu mijyi bakajyanwa mu bigo ngororamuco ibigo biri muri buri karere k'igihugu bavuze ko muri ibyo bigo nta mategeko ahamye abigenga bashakashatsi baravugaga bati ibyo byo kuko ni byiza kuba wafata umwana ukamuvana mu muhanda ukamujyana ahantu ariko nta mategeko ahari ntabwo uzi ngo wa mwana yafashwe nande muri icyo kigo azahamara iminsi ingahe abashakashatsi bagatanga ingero bati iyo hafashwe umwana ufite umuntu wamukurikirana ashobora kuvanwa muri icyo kigo nyuma y'iminsi ibiri cyangwa itatu ariko iyo ari umwana udafite umuntu wamukurikirana bya hafi ashobora no kurenzamo ukwezi kose cyangwa amezi abiri nicyo gice abashakashatsi bagarutse bakavuga bati ibigo bigomba kubaho ariko kandi bigira n'amategeko abigenga kugira ngo hamenyekane ninde ujyana umuntu muri icyo kigo ninde umukurayo amara y'igihe kingana iki ibyo rero byatumye njya kubaza umuyobozi ushinzwe ibigo ngororamuco mu Rwanda ni bwana bose ni bamwe ene ansobanurira ko abantu bakora ubwo bushakashatsi babesha ko atari byo avuga ko abantu bose bajya muri biriya bigo hari amategeko hari amateka ngo agiye gusohoka ariko mbere y'uko ayo mateka asohoka byajyaga bigengwa n'inama njyanama za buri karere avuga ko rero abantu bahatinda mu bigo ngororamuco bitewe n'ibyaha bakoze
urakoze
yari icyaha cyoroheje umuntu ahita ataha
urakoze Assumpta Kaboyi kuduhonja kuri iyo nkuru uri kuradukorera reka uraza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma uze kutubwira byinshi kuri iyo
urakoze cyane
Abanyagihugu masite yabatesheje izabo amwamwe mu ntara ya Cibitoke mu Burundi bafise ingorane zijanye no kwivuza biturutse ku bukene babayemwo umenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse yavuganye n'abategetsi bo muri iyo ntara bamubwira ko ico kibazo kizotoregwa umuti vuba bwangu dukurikira inkuru yaduteguriye
Abanyagihugu bo mu masite ya Karurama ya gatatu hamwe nabo muyo mu Kamakara ziri muri komine Rugombo bavuga ko aheze hafi umwaka bataronswe ikarata y'abarimyi yo kwivuriza ko iyo nayo basanzwe bayihabwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana hamwe no gufatana mu nda abo mu ntwaro hamwe nabo mu mashira hamwe yitaho bantaho nikora tukibutsa ko ababa mu masite ahanini bagizwe n'abateshejwe izabo bahungutse bava hanze y'igihugu canke mu gihugu hagati hamwe n'abantaho nikora ari nacyo gituma iyo karata igugwa amafaranga ibihumbi bitatu ku mwaka bavuga ko badashoboye kuyigurira nk'abandi banyagihugu
dafite ibyo bihumbi bitatu naho bumva bisabigorana bise wemera kuguma kumbu nk'ahagiye yaba nari mfite mituweli nayo ntaho nikora mba namaze kuza kwa muganga bakamvura ariko ubu numva mfise ubugwayi bwa yesitoma numva n'inzoka ziguma zirigitamunda nkasa numva ndibwa cane rwose bigasabisaka ngo nubare hasi ndyama
ibyo bihumbi bitatu we warabibutse kumengo nibike ku mwaka
rwose nabibutse simubye ubona iko n'umwana agiye kwishuri bamusabye amakaya atatu bagiye gucyo kandi azikoneye mu n'ubundi nyamwana bamwirukana ntaho akora ibihumbi bitatu byo gutanga kuri mituwe tutabonye nk'abagira neza nyene ngo baze baziduhereze
nk'iyo umuntu yinjiye ibitaro udafise iyo karata ya mituweli cyangwa nakajya kambirase urumva ko ingorane zitobura
ahi wacha udafise amahera hari n'igushora kujya kwa muganga kugira ngo zana amahera
ukayabura akabwira ngo genda ntakundi ngo ntamite toko
ni ikarata yo kwivuriza ko ntiyagije kugira ngo bibamare ubukene bwo kwivuza ni mu gihe bavuga ko nkiyo bafashwe n'ingwara ibasaba uburyo bunini bataburonka maze bagaca babaho barindiriye urupfu uyu numwe atubwira ingorana afise kubwira ingwara yamufashe
ufise ubugwayi buremereye urumba nubwo bagucira amafaranga y'impfunyapfunyo ntaho ribuyakure nivyo maze kwibonera ko kuri jewe nkubo bari nari nandikiwe kuza kubagwa ariko kubwo ubukene bw'amafaranga byaciye bihagarara ubu ndindiriye nyene kuguma ngaha nkiyo mfase yo karate yange na ntaho nikora nkaja kwa muganga ego baranyinziza ibitaro bakantera ayo maraso mu minsi ibiri mbangarutse hano ntavu wicyo nari ingwayo umviyo bampaye ibinini niyo shashe amaraso babante kandi urabona n'ingwara ngo ayitamvuyemo ni ngombwa kuzopfa
kubwivyo aba banyagihugu basaba ko hambavuyo karata yo kwivuriza ko boronswa ni abantu aho nikora kugira ngo barushirizweho koroherwa mu kwivuza
burinda kuza nko kwikomini nyene ukakandi gikatasi cyantaho nikora mu zitanu rumaze kukimwaka agasaki guhezo gasuronda niyo mituweli ibihumbi bitatu n'usuza kwa muganga ugacuvugwa ku buntu gucyo nta mahero tanze
ariko rero umuntu waro bavuga ko ababa mu masite bose atari bantaho nikora ico bikoze umuhanuzi wa musitaneri wa komine Rugombo ajejwe ibibazo by'iterambere Patrick icyo yitungiye avuga ko mu bihumbi bitanu by'amakarata y'abarimyi yo kwivuriza ko komine yategekanije gutanga muri kino gihe iza yaratanguye kuyashikiriza banyene kuyakenera nubwo atagitigiri cy'abamaze kuyaronka gitangwa
harimo abo twashaka guha amakarata yo kwivuriza mugabo kubera ko bose badashaka kuranka rumwe n'ubu turacabandanya tukanongerera amakarata yo kwivuriza n'amakarata y'abantu abanye kandi tuyashyira imbere baba baramba akomeye bafite amaboko yakomeye bashobora gukora bakajya gucingira ahandi baronse n'imirima tukabaransa n'aho bakora bagashaka kwimbura bagatunga imiryango
aba banyagihugu ubo masite bobo babona ko bari mu mugwi w'abantaho nikora bafatira ko muri rusangi abarimyi bafisa mikoro ku matongo nabo akabatawe baronkejwe kuva bateshejwe ayabo Uwimana Pascal umwe muri bo avuga ko ari nayo ntandaro y'ubukene bwose babayemwo
tubuze uburimiro nicyo kintu kitwishe kandi n'ubuzima bwacu ugaca bubandanya kugenda nabi kubwo kubura aho twikora kandi tuza ngaha bari batwemereye yuko bazoduhereza imirima yo kurima kugira turonke ubuzima bwiza bwo kubaho n'abandi barundi nitwobura kutagwara kandi mubana n'aha hantu turi n'ahantu hashuje kandi haguma ubushuhe no kubaho nabi
komine Rugombo irimo amasite y'abateshejwe izabo abiri ari nayo Kamakara hamwe na Karurama ya gatatu agaharugwamo imiryango igera hafi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo ibiri mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika murabimenyerere yuko ari radio tubashikiriza uretse amakuru avugwa mu makambi canke amakuru abavugwa mu Burundi no mu Rwanda turabashikiriza n'amakuru avugwa ijya nino naho rero dukubitire gatonya mu gihugu ca Espagne aha abanyagihugu mu ntara ya Catalonia barenga amajana atatu bakomeretse kuri no w'Imana igihe polisi ico gihugu yariko iburizamwo amatora ya ego canke oya referendumu igamije kwemeza canke guhakana ubwigenge bw'iyo ntara ya Catalonia ejo navuganye na Madame Helene Mpawinimana akaba ariko araminuza mu gisata cyo kumenyesha makuru mu gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza Dr. Hamurimi bw'Igifaransa aho muri Espagne atangura ambwira ivyayo matora ya Catalonia
Espagne yo matora ntiyemera imyo ya hoteyene amatora ntiyemera nta gihugu na kimwe boba barasabye ngo kibashyigikire cyabashyigikiye ntibashobora kuvuga ko hari amatora ariko araba ahantu hatagira abacungera amatora bakiye banasohora n'itegeko rivuga ngo aho basanga bahagarikiye amatora badahari mu bantu bagiye gutora nihavyemo ababyifuza bahagarikira amatora no mu bihugu tuvuga ko tugitera imbere niba dasata gihugu kirabikora nk'uko amatora bahagarikiwe n'ababiteguriwe bahawe inyigisho bazingane byose bidakugenda igipolisi ntaho kigeze gikoresha inguvu kugira ngo bamerere n'ab'abanyagihugu de wico mbona abanyagihugu baraza baza gutera abapolisi
ariko baravuga ko ari abagera ku majana atatu n'abamaze bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa mungu niko ubutegetsi bwo ngaho muri Espagne bwatangaje
ko shita waga kumere kajiri kwa na wivoni abanyagi hugu wala jawa kisu kakugipori ngubu shangu waka jawa bitu kakugira ngovinjire mubirobja matora kungubu bache basita niba barundagirayo amakarata yo gutora hama bashoka aho nigeze mbona umukozi akubita ico bikora abapolisi barasuguma usugumye harimo abaheno
abo amajana 3 bari bamaze gukomereka ku munsi wejo wa Mungu bakomerekejwe nuko gusuguma na canke harabayemo no gushwiragizamwo amasase muri bo
nta rusoro rugeze rusohoka nta n'indembo bigeze bakubita ego abapolisi barisingiye kujya umupolisi wese agiye mu ntambara bayisingiye ngira barafite bya bisofero bambara yubakingira barafite inkinzo ntibagiye ngo batera abanyagihugu bagiye ngo bavuze ko ayo matora adashyiye mu mategeko aba abanyagihugu barasotora kandi bagasotora n'icyavuga n'iki n'inguvu nyinshi
mbiga kugashavu bagategwa n'ikinonega madamu
ako kantu bagafite kuva kera kukutemera ko kwari abayisipanyola
ni kweri kibashaka kwiyonkura ku bwami bwa Espagne
bibaza yuko ngo aribo bateza imbere Espagne bibaza ko aribo binjiriza cyane Espagne bijyanye n'ubutunzi bakavuga rero ngo bo kwiyonkora kuri Espagne ubutunzi bwabo bworeka kuja gusesagurwa bo bitwaza yuko ngo niba bayiteje imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesagurwa n'umugambwe uri ku butegetsi bagaca bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma dufate ko ariko babifata iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagira iturire cyane
murabona ibintu none bihava bibandanya gute ku bwanyu ayo matora araheza akomeze ibyavuyemo biza
ayo matora iyo amatora yo kunyabaye nta nsiguro bifite ibyo kwitwa amatora harimo mbadije ngo tubona ibidokurikira gute nagenda abwire ko icyo kibazo bamenyesha makuru bo ngaha barakibaza n'abanyagihugu bo ngaha barakibaza n'ubutegetsi burakibaza bose ikibazo bibaza bavuga bati mbega kazoza ka Kataloni n'akahe kazoza ka Espagne n'akahe dufatiye kuri ibi ariko hari nk'ibihugu bimwe bimwe byamaze gutanga inyishu bakababwira ati byabaye ahubwo intwaro ngo nigerageze yegere ako kagwi gatoya kagumutse baganire
madame Helene Mpawenimana murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika aho twabakuye muri ngaho muri Espagne
ngo murakoze cyane namwe
Mugisagara cha Las Vegas ngaha muri Amerika abantu bagera kuri 50 baraye basize ubuzima igihe haba igitero ahari ko habera igiteramo cyo muri rimwe twa Jason Aldin abagera ku 200 nabo barakomereka iyo nkuru turaza kwigaruka ko kubyo buramvuye mu makuru yacu yo hanyuma Makuru yo makambi muzi abarundi zigera ku 300 zarukutse ubwicanyi bwakorewe bagenzi babo ku igenekezo rya 15 z'ukwezi kwa 9 Kamanyola ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo zaho zikambitse zitaka gufashwa habayaze n'ijwi rya Amerika bavuze ko bayiruka kuronswa imfashanyo y'ibiribwa haraheze iminsi ni mu nkuru munyamakuru wacu muri Kongo Fedaste Ngabo
Izi munsi z'abarundi zimaze ibyumweru birenga bibiri zikambitse mu tuzugu duhema hafi rupangu rw'ingabo za Monisco zikorera mu Kamanyura zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo by'inzara ahanini yatewe nuko amashyirahamwe ashinzwe gutanga ibiribwa kuri izi mpunzi ari nta biribwa yari yazigenera kubera yuko izi mpunzi zanze kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga Françoise Ndayisenga n'umwe mu bahagarariye izi mpunzi zo mu Kamanyura avuga yuko badashobora kubarugwa hakoresheje ikoranabuhanga kubera imyizerere yabo ahanini ishingiye ku muhanuzi Zebiya
twebwe ntidushobora kwemera biometri tufuma twemera tukishwa n'inzara kuko kuva na kera twamye tuvyanka ni naco gituma n'abagira neza badashaka kutugarukirako mugabo twe tuguma twizeye Imana kuko n'ubundi nitanga vyose turazi bizo bitunganya izoca kuri abagira neza nyene iyo biometri bayihebe kandi bazotugaburira kuko nivyo bavyumvikana ingene twe twari tumaze imyaka 2 n'igice twibeshejeho tutariko turasega hasere nta nakimwe yari yaradufashije twabeshwaho n'amaboko yacu ubu rero badukuye mu buzima twarimwo twabaye abantu atana kimwe bacishoboje amakungu ntashobora kuduheba leta ya Kongo ntishobora kuduheba kuko twari twibeshejeho urero twizeye yuko abantu bazova muri ivyo bintu byo kwiyumvira ko bagize biometri yabo batugaburira bazobiheba bakatugaburira abwira abantu ntibatse bishwe n'inzara kuva twashika ngaha atari Monisco imaze kuduha utuntu twudufungurwa dukeyi nta wundi muntu turabona tugarukirako nta shira hamwe irindi turabona ritugarukirako
uburero abantu barashobora kwicwa n'inzara umwanya wari wose ko ntibagira ibyo bafungura kubera n'utwo twari twarimbuye twadusize mu mazu bimwe baravyivye ibindi navyo barabi twarabishoboye kubizana mugabo n'ivyo turiko turafungura byanaduheranye nta n'ivyo dufise tuzofungura mu misiza
mu mpera za kino cy'umweru nabwishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita impunzi Haser ryatanze ibiringiti kuri izi impunzi z'abarundi inkunga izi impunzi ziri gufata nubwo imyizerere yazo igenda itera impungenge abaterankunga bifuza kuzifasha kuko n'inkunga y'ibiribwa bingana na toni 16 byiganjemo umuceri n'amasaradine Monisco y'Ibukavu iheruka kuziha izi impunzi zugarijwe n'inzara zikaba zaranze kujya ibyo byo kurya ahubwo zihitamo kubiguranisha n'ibiribwa bihingwa n'abaturage b'abakongomani bo mu Kamanyura
nk'ibintu biri mu makopo ntibatuziyo byakorewe ntibatuziye ababikoze ntibatuziko byakozwe twebwe ico duca dukora turondera twaratwara abasabye batwemera yuko turondera abashobora kutuguza turabihindukiza tukaguza bakaduha ibyo cyo gufungura n'abo tukabasubiza ibyo baduhaye
impunzi zikambitse aha mu Kamanyura zihuriza hamwe ko zijya rimwe ku munsi ibi bikaba bigora urubyiruko rwari rusanzwe rutunzwe n'imirimo y'amaboko aho ruhamya ko kwirirwa mu rupangu rufungiranye mu tuzu tw'uduhema bituma barushaho gusonza
twadusanze twibesheje mu bintu byo kurima tugapatana ibipatane kugira ngo dushobore nyene kubirima baduha amafaranga twakoreye bamwe bamwe turabadariste turabataxivero abandi nabo nyene ugasanga baradandaza nico gituma ngaha ubuzima tubayemo turugarana urumva nk'ibyo bikorwa ntidushobora kujya mu ibarabara kugira ngo dushobore kurondera udufaranga two kwifashisha urabona ngaha turi mu ngorane nyinshi n'izo ngorane zabaye ntidushobora kujya mu ibarabara bikunde urumva ubuzima bwarahindutse nka je nayimenyereye gufungura neza abona nk'ubu ntafungurwa zikwiye ndonka
zimwe mu ngamba izi mpunzi zikoresha mu gusaranganya ibyo kujya bike zahunganye nuko zitekera hamwe hanyuma zikagenda zigaburira abantu babiri agasani k'ubugari n'ibishimbo dore ko hari impunzi zari zahunze zidahunganye ibiribwa ndadasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Kamanyura ho mu ntara y'Amajyepfo
Mikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda naho tubabwira ingene impunzi z'abarundi bahahungiye bariko bariyungunganya
Nisaha 12 za gatondo turi ku kibuga cy'umupira w'amaguru ku munini ko ku kilometero kimwe uvuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Mahama muri ico kibuga hahagaze abantu benshi abagore n'abagabo bose bafise amasuka bahagaze baganira umengo hari uwo barindiriye twegereye umwe muri bo yatumenyesheje ko aho hantu batonda bamaze no kuwaha akazina kandi ko iyo umuntu yazindukanye n'Imana abukura mu cibo
ani batita kuri wambone
kubera
yuko iyo turi mu nkambi buzabwateguye turatadugatonda tumaze gutonda aho tugahagarara tugategeza abantu bazadutahatuza ku kazi hari igihe iyo tutadugatonda y'akazi y'imvu yabonetse tugatonda bakaduha akazi n'igihe abandi bataha n'igihe ushaka gutonda n'iminsi n'ibiri cyangwa itatu ukabura akazi ugataha mu nkambi
ariko ukongera ukagaruka
urongera ukagaruka kubera mu nkambi arakwirirwa wicaye mu nzu araba ati reka mbe ndavuye mu rugo ndeko bwokwira n'indonka umpa akazi urudukwi urudutomati ubuze naho uragenda ukwihangana nyine ukaguma mu nkambi
uno mugabo nawe nyene twasanze kuri icyo kibuga amenyesha ko agenzwa no kurondera akazi ariko wewe yari yitaye kuko ataronse umuha ku kazi yarondera ariko amenyesha ko ejo ho bukera azongera akahazindukira
nanze guhiga akazi kugenda ariko noronka ubuzima kubera ubuzima bwo mu nkambi buragoye
abo bahiga akazi sabarundi gusa kuko twasanze n'abanyarwanda bahatonda umwe muri bo amenyesha ko ushaka akazi azindukira muri icyo kibanza kandi akanamenyesha ko abarundi iyo bahuriye ku kivi bagisangira atawandya wangura
mpamvu nuko umuntu ababona nta kazi afite mu rugo kandi icyo ngiyeho kabona imikorere imiragende burabiko kabyukira ara kujya mu rewe wabona akazi kajyanye n'imibereho y'umuntu
ndabona muhahurira n'impunzi z'abarundi nabo baba bahiga akazi nk'amwe
iyi bose baba baje mu guhinga icyo baba bakeneye mu buzima bwa buri munsi twese rero tugafatanya iyo wagize uza akatujyana twese tugenda rimwe muri uwo murima tugakora nta kibazo
biroroha ko mukorana n'abantu b'impunzi yo mu hano
iyi biroroha cyane kuko nta kibazo tugiye tujya tugirana aho haba ari mu murima haba no mu migenderanire nta kibazo tujya tugirana abasigaye twese tumeze kimwe nk'abarundi cyangwa abanyarwanda twese ubu ngubu twabaye bamwe
umwe mu batanga akazi ariko atashimiye kuvugira kuri mikoro yacu amenyesha ko bahitamwe cyane cyane guha akazi izo mpunzi zo mu kambi ya Mahama kuko baziko bagakeneye gusumba abandi ariko ko ningene bitanga bibashimisha. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana ne kuri we duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Diane Nahazo na Innocent Kimenyi tubifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyuma. Makuru yacu yo hanyuma turaza kugaruka ku gitero cha Las Vegas muri Amerika cahitanye abagera kuri 50 abarenga 200 bamaze kumenyekana ko bagikomerekeyemwo harejo ku mugoroba.